mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Julian na hazo indongo y'ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese ncuti bakunze
twagiye kubona tubona biturutse hafi kugira ya bisuma cyane hari ku wa kane biraza byaguye iminota 30 haza amahindu gusambura namba nakijoje bakizamo amahindu yamaze iminsi 3.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu murenge wa Byimana mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda avuga ku mahindu aherutse kubasiga mu kangaratete. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abihagufi y'amaradiyo yanyu mu Burundi. Naho igikorwa cyo gukura abana basegereza mu barabara kirarembye naho hari imiryango imwe imwe gikomereye.
Papa yari yanyirukanye kubera n'umwana ngo nuko nagendaga ndamwarara. Uyu mwana ni
nta muntu n'umwe yamushyize mu ibarabara. Je nabonye nti umubyeyi yumfasha ngo ariwe wese ngo umujyane mu bitaro kwa Rujani hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva.
Wa mbere mwumvise n'umwana yemeza ko kuva mu ibarabara bimugoye kuko yabyaye kuri se amwibaruka. Wa kabiri nawe ni se amwihakana yemeza ko nyabuna mu mutwe bitameze neza. Icabanyi abanyemetegeko nabize iby'imibereho bavuga ku ico kibazo naco nyene ni muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Ariko mu nkundi ndabwire muri make ko inyuma y'umunsi umwe Perezida Donald Trump wa Amerika na Emmanuel Macron wa Ufaransa birwanye ejo ku munsi wa kabiri bakayaga ibibazo bitari bike bihanze isi harimo ikibazo cyo kumenya niba Amerika izo kurakarenga amasezerano abuza Irani gukora ibigwanisho vya nuclear. Yiteze ko masaha ari imbere Emmanuel Macron hasigurira inama nshingamateka ya Amerika ukabona ibibazo bitandukanye bihanze isi. Macron haza gutangurira ashikiriza ijambo abakenguza amateka ba Amerika bagera ku ijana n'abashinga amateka baharurwa mu 400. Ako gateka gatewe Macron kamaze gutegwa abakuru b'ibihugu by'u Faransa batari byake. Uwa nyuma ya gatewe yari wahoze ari perezida w'u Faransa Nicolas Sarkozy hari mwaka w'2007. Komite mpuzamakungu y'umuryango witaho imbabare ku isi kwa huje itangaza ko yahagaritse ibikorwa byayo muri komini ya Li ni muri Sudani y'Epfo. Ni nyuma yaho ikigo cyayo giterewe mu ntango z'uku kwezi. Amashami atanga imfashanyo aremeza amakuru avuga ko intambara zibandanya muri iyo ntara hagati y'abasirikare ba leta n'abayirwanya bayoboka Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu wa Sudani y'Epfo. Umuvugizi wa Croix Rouge Marie Mortevet yavuze ko igitero cabo yise abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana neza cabaye haraheze indwi zibiri mu kigo ca Croix Rouge caciye ku binamategeko mpuzamakungu y'abatanga imfashanyo kandi biteye ku binamasezerano yo guhagarika intambara yasinywe n'impande zibiri zirwana mu kwezi kwa 12. Umugabane wa Afrika nyene abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barashoboye gutunganya ikoraniro rya mbere gemewe n'ubutegetsi ku munsi w'ejo Kinshasa kuva mu kwezi kw'icenda muri 2016. Hari haheze amezi abiri haseseka amaraso mu mabarabara y'i Kinshasa igihe abajeje umutekano bahangana n'abari mu myerekano yatunganijwe na Ekleziya Katolika. Imyerekano yari igamije kubwira Perezida Joseph Kabila wa Kongo ngo akinjure inama y'ukuru kabiri yakoranye irekuwe na buramatari wa Kinshasa yari irongowe n'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi akaba n'umukuru w'umugambwe UDPC Felix Tshisekedi. Tshisekedi muri iyo nama yarasabye ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahunze bagaruka mu gihugu. Uhereye kuri Moise Katumbi yashikirije ko azokwitoza ariko ashobora gushikira mu ibohero mu gihe yota. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no ku rugaga rwa Facebook address yacu vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara abakunzi bacu mu ntara zo mu Rwanda no mu Burundi. Ikaze ni Rwanda
wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ikibazo cyo kuvana abana mu barabara gikomeje gutera ingorane imiryango itari mike hagati mu gihugu cy'u Burundi turabigaruka ko hanze hato ariko tubanze tunyarukiye mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Byimana mu majepfo y'u Rwanda havugwa amahindu y'imvura idasanzwe yaguye mu ndwi iheze igasiga abanyagihugu mu kangaratete umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yanyarukiye kumuraba bamubwira ko byifashe
twagiye kubona tubona biturutse hakurya biriya bisuma cyane ariko wa kane biraza byaguye iminota 30 haza amahindu gusa nta mvura namba nta kijojo bakizamo amahindu yamaze iminsi 3
umwe mu baturage wo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda aratekereza ijwi rya Amerika ibyabagwiririye ku wa kane w'icyumweru gishize tariki ya 19 z'uku kwezi kwa kane aho amahindu yaguye iwawo mu kagari ka Mahembe imyaka yose ikangirika ku buryo bugaragarira amaso utera y'amasi misozi urabona amasaka wagira ngo ni imbingo nta mababi intoki ibishyimbo imyumbati ibijumba n'ibindi wagira ngo babisutsemo amarike abari bateza amaramuko kuri ibi bihingwa bibateye impungenge
kurya nkubo wari ufite nkako kumbati keze amahinda kagashwanyaguza ubu niko akura gusa akarya ariko adahinga uhano hari imigozi iteye ubwuzu uvuga ngo ngiye kurima igisambu ntere imyumbati n'imigozi ubona ukuri ibijumba byawe none umugozi ntawe wabona umwumbati ntawe wabona uharimo n'ibishyimbo ariko urabona hari ikintu kirimo igitoki gihagaze munsi rero ngo ntikinashya cyo kubera amahinda ubu kurya ni ibintu bigoye ahubwo se bizanarangira ryari ubu nuko uzongera guhinga ibishyimbo bizera mu kwezi kwande
kubageze mu zabukuru nabo ngo ibintu bari babiherutse nk'uyu musaza uri mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko
ibi bintu biheruka muri ruzagayo itere umva ntashaka nta kijumba nta kumbati ye muntu yajya gatungwa akavuga ati ndabona nagakati ko kunywa ibito urutoki urabona ukuntu bimeze rya birumye urabona ibintu bizashya bikazagenda gute
ingaruka zizakurikira ibi n'inzara ku bari bahinze bagasaba ko hagize icyo ubutegetsi bwabafasha bwatabara hakiri kare
ahubwo nuko dushakira ubufasha nuko twakira ubufasha nkamwe mu kare uko mubigenza
ubufasha butabonetse
ni gupfa n'inzara nko twite so nakubwira ngo mumpeshe tuzaba tubigeke
icyo dusaba ni baduteri nkunga nabura akadwa nk'ibishyimbo iyo imvura yazagwa neza tukongera tugahinga naho ubundi nta mbuto tuzabona ikindi nta mwumbati tuzabona nta n'imigozi tuzabona ubuse tuzatungwa n'iki
yewe kurya ni ikibazo nabwo harimo n'abawurara badafite amikoro twaburaga icyumweru kimwe ngo dutangire dutonore ibishyimbo none ibishyimbo byararangiye nta n'uzajyamo n'umunsi umwe
kurya byo twabaye tubyibagiye buri nta kigenda ese ko nta kazi wakora uke ugeze watereka da
abaturage baganiriye n'ijwi rya Amerika baremeza kuretse n'imyaka yabo yangiritse bikabije kubera ya mahindu hari n'amatungo n'umuntu babigendeyemo mu cyumweru gishize n'ingingo ubuyobozi bwa Byimana bwahamirije ijwi rya Amerika ko ayo mahindu yamaze iminsi 3 yararitse ku misozi icyakora ku buyobozi bw'umurenge wa Byimana bwo bukavuga ko busanga nta ngaruka zidasanzwe zizabaho kugeza ubwo abaturage bazicwa n'inzara ikizabaho ngo ni igabanuka ry'umusaruro ritari ryitezwe uyu ni bwana Nsanzabandi umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Byimana
usanga bitagoye cyane ntabwo twabyita inzara uyu munsi turakomeza gufatanya no gufatana y'amazi iyo nta yindi imvura ijyanye n'amahindu cyangwa se ngo isenye indi byari bimaze kugerwaho ntabwo bihinduka inzara gusa nanone ntabwo twakwitega ku musaruro uzaba uko warumeze kuko twawuteganyaga imyaka rimeze neza ntabwo umusaruro ugera ku gipimo gishimishije nk'uko cyari cyitezwe niko tubibona
aha mu murenge wa Byimana mu majyepfo y'u Rwanda kandi haragaragara igisenge cy'amashuri abanza ya Mugomba cyasakambutse kubera umuyaga udasanzwe wo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ubu muryango umwe w'ishuri urateranyiramo abanyeshuri bagombye ko bigira mu miryango ibiri Madame Mediatrice Mushimiyimana umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri abanza Mugomba aravuga ko bifite ingaruka ku banyeshuri bari kwitegura ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza no kubarezi babo
ingaruka birimo kugira icya mbere n'ubucucike bwinshi nyine buri muri ayo mashuri abana bimurewemo nk'umwaka wa gatandatu byabaye ngombwa ko amashuri abiri yigira mu cyumba kimwe kandi n'abana baba barimo gutegurwa kuzakora ibizamini bya leta ubwo rero bishatse kuvuga ko abana ntibiga neza kuko ntibisanzuye abarimu nabo baravunika kuko kubwira abana benshi biragorana
Bwana Nsanza abandi yizeje ijwi rya Amerika ko bari gukorana n'akarere ka Ruhango mu gusakarira ishuri bitarenze mu cyumweru kimwe
bakoze na devi y'ibikenewe ndetse mu gihe kitarenze mu cyumweru gitaha haza bakozwe uburyo bwo gusubizaho kira gisenge kugira ngo abana basubire mu mashuri yabo biragoye kuyigira uyu munsi kuko urasanga abana bajya kuyaranja mu yandi mashuri bakagira ubucucike ariko tubirimo turimo turabikora mu buryo bwihuse ku buryo abana baza gusubira mu mashuri
kuva imvura yatangira kugwa bidasanzwe maze guhitana babarirwa muri 70 mu gihugu hose imaze kandi kwangiza amazu abarirwa mu 300 amahegitari y'imyaka asaga 1500 n'ibindi ubutumwa bwa ministeri y'ibiza no gukangurira abantu batuye mu manegeka kuyimukamo no gufata amazi y'imvura aturuka ku mazu nk'umwe mu miti yo gukemura ikibazo bagira ubusajwi rya Amerika iruhango mu majyepfo y'u Rwanda
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igikorwa cyo gukura abana hamwe n'abakuze mu mabarabara bagasubizwa mu mihana iwabo gisa n'ikitoroshe mu gihugu cyo Burundi bamwe mu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Murambya bavuga ko badashobora gusubira mu mihana iwabo kubwo ingorane zahabakuye n'ubuzitaratorerwa inyishu mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye Murambya kuturabira uko vyifashe aradusigurira
Bamwe mu basegerereza mu mabarabara bavuga ko badashobora kuhava bafatiye ku ngorane z'abakuye mu mihani wabo umwe mu bigeme ari muri uwo mugwi ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya atwiganira ko inyuma y'imyaka 10 nyina yitavye Imana yasigaye abana na se mu nzu hamwe na mukuru we w'umukobwa uwo bavukana amaze kuja kuba kugwiwe asigarana na se avuga ko yavuye amufata ku nguvu amubyara ku mwana akaba ari nayo ntandaro yo kuja mu ibarabara kwiwe
papa yari yanyirukanye kubera n'umwana
kubera amubyanye none niba mushira papa wiwe
amwemera kandi ari papa nyene
yakubyaye ku mwana none hamayongera arakwirukana kandi ari we mwavyaranye
ngo nuko nagenda tanda mwararatse Uyu mwana nubi yafashe ku nguvu.
Uyu mwigeme avuga ko afite imyaka 18 muhira havuka bamwe bamuha 28 abandi 30 nirenga ariko umuravye agaragara ko afite hagati ya 18 na 20 muri kino gihe umwana yavyaye avuga ko afite hafi umwaka aha rero uku kuba mu ibarabara savuga ko kutavuye ku ngorane zo mu muryango ahubwo kwagwaye mu mutwe
nta muntu n'umwe yamusize mu ibarabara inzu ngiyi ndayitahamwe ndumwe baragerageje n'umuryango urabona n'inzu bahendahendesheje ngo barubaka ngiyo sivyo ahose ngo kwari kugwanya ngo noba ndamuturubika ngaha mu nzu uwo mwana yarase burundu arankarankirana kuva hasi gushika hejuru icyo nubona je nabonye nti umuvyeyi yomfasha wari we wese nubwo mujana mu bitaro kwa Rujanti hanyuma rero bakabanza bakamugorora mu mutwe akumva hanyuma rero agahava akamera nk'abandi nayo kuvuga ngo muramuzanye yemwe inzu ngiyi nashaka imfunguzo ndamuhereza
ariko nubwo avuga uko ababanyi biwe bavuga ko uko kugwara mu mutwe ahanini ari kuyinga umuravye ntibomenya ko iyo ngwara mu mutwe ayifise nubwo kandi ubwo bugwayi bumuvugwa ko abamukurikiranye mu buto bwiwe bavuga ko bwatanguye kwibonekeza kuva havyariye nogera banka Diomed numwe mu babanyi biwe
ataravye rujya mwana n'ukuri yari umwana ameze neza ntangorane yari afise rujya rujo rero n'amavunza yaragwaye kera yari yarayakiza arabo umukobwa mwiza izujya ngorane biri hajya ameze kujya meriwe kujya n'ukubera urya mwana kuko ntarunka n'ibyajya bikwiye ngo aronke mutwo yambara dukwiye
cyongeye uyu mubanyi avuga ko amatohoza yakozwe mu kibano yerekana ko uyu mugabo ashobora kuba yarafashe ku nguvu umwana wiwe
twitwumvise ngo yamukuye kuri se haraje n'umufasoni haraje abashinga ntaye ngara bibiganira twebwe ntitwobimenya arabibigana inyene byagenze hari cyegera cyo umufasoni nawe nyene yaraje arabitohoza hama rero bafata rero ngo n'uyu se wiwe runjino urumva rero ngo yaramureze yamutumye ngo ikete aze kuzana ikete y'ubukirisino sinzi intu yagira mu runde be hari hama tireni wabona bwije ucurarayo ati ntibakugirire nabi zo ngore rengo cyazikuraho uwo munsi nyene Na nyamwana niko yabisigura nyene ko ariko byagiye
nyene gufatwa ku nguvu avuga ko yituye inzego zitandukanye ariko atacyakozwe
naramwitwara yarase kwitara
umukuru mutumba arabitse
arabitse
none yagufashije
ranakin
umukuru mutumba wa Masango Gahungu Venance wo muri commune Murambya Hakana ko ayo makuru yamushikiriye.
Uje mwana wiwe niwe yagome vuga ati jewe na mu ndiko ndayivuga mwanga twazereza kwa iyo. Hayimwe twabazana na mujyango ya muhugabo tamushya mu nama. Hayo twayimubaza aratwahera gusa twahera gusa batari kitwane hakaika gukinye.
No munyamirama bene mwagiye.
Twagiyeyo.
Amakuru dukura kuri uyu mutumba wa Masango nuko uku kudashengeza uyu mugabo yagirizwa kugoka kukizira gushobora kuba kwavuye kwafitaniye ubucuti n'abajeje intwaro ku mutumba cyongeye na nyene kwagirizwa icaha akaba yararongoye agacimbiri ariko kandi binavugwa ko ari biterasoni kugira umwana na se baburane kumabi nkayo uko biri kose umwe mu bakenyezi yahoze mu baremesha kiyago bo ku mutumba wa Masango abona ko uko kudahana kuzotuma uyu mwigeme yafashwe ku nguvu aguma segerereza mu ibarabara
ibyo yakubwiye nibyo najyarambiye ngo ndamuhekeze ku ikomina zikubivugayo gishwi naga kwikwegera none wumva none ko abo base kubisambura nagira iki hasokoma yerera kujya
ibintu byunyugwa nuko abavyeyi bashobora kugurisha matongo abana ntibaronka mikoro ibi biruku mu gihe ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buheruka gutanga itegeko ku ndongozi z'intara kw'abana bose hamwe n'abakuze basegerereza mu mabarabara bakugwaho bagatahanwa mu mihani wabo itegeko ryasabwa kuba ryubahirijwe itariki itarenze 19 ziheze z'uku kwezi nyuma yaha ubushikiranganje bubandanye buvuga ko buzofata ingingo zikomeye kubazogaruka mu mabarabara nubwo budatomora neza izizofatwa mu itangazo bwasohoye kuwa 17 z'uku kwezi turimwo mu ntara ya Muranzya Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakinuye cyane gose tuvega hagati mu gihugu cy'u Burundi i Muranzya tugaruke ku mugwa mukuru Bujumbura mu Burundi nyene abanyagihugu baba mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura quartier Gisio zone ni Kanyosha ya commune Muha bafise ugwa kwa magara yabo ashobora gusinzikara ubwo guba nta kindi kibubatera n'imicafu itabwa muri ako gace igitumi sigaye itabwa muri ako gace ni kubera iki mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka arabitubwira muri no nkuru ndende yaduteguriye.
Karitiye Gisio iri mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura ni hafi y'ibarabara ry'indwi ahasanzwe hari inzu z'abanyagihugu. Icyo kibanza giherutse kugenwa n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura kugira gitabwemwo imicafu iva mu makaritiye yose y'igisagara cha Bujumbura eka no mu mahinguriro. Fredi Mbonimpa arongoye igisagara cha Bujumbura yasiguye igituma aho mu Gisio ariho hagiye gutabwa iyo micafu by'imfata kibanza.
Ukunda rero yuko muri iki kiringo dushobora kuhakorera iyo kadusaba rero yuko hari imashini zikomeye zazisanzwe bikora ziragwaye ibijanye n'ibikoresho byazo bari ko barabitunganya kwibaza ko vuba na vuba zo mashini zasubira gukora ikibazo cyo ngati zo bagihagaze mugabo imbere y'uko ibyo bitunganywa twibaza yuko ngatwafashe mfata kibanze nivyo twumvise akamo kabene gihugu kandi karumvikana ariko birakwiye ko iki kibazo kijyanye n'iby'imicafu ahitabwa cyo kwigwa neza n'inzego zo hejuru kugira natwe tworohegwe mu gutunganiriza abene gihugu ntihagire indwara cyangwa ibindi byaduka cyangwa ibindi binyabuzima byo hagira ingorane.
Inyuma y'ukwezi kumwe kurenga iminsi mikeyi aho mu Gisio hasubiriye by'imfata kibanza buterere ikibanza cahora cegeranirizwamwo iyo micafu abanyagisio bavuga ko barengewe umunuko eka n'urusazi ruduma bafise ubwoba ko bishobora kubatera indwara aba ni bamwe mu butwayazi.
Twebwe ubu nta mahoro dufise riratunukira cyane kandi n'insazi zica zidutera haba mu byombo aho tubaye hose eka nta mahoro tuharonkera.
Mutire yabazanye irino yarara hano barihenze.
Barihenze cyane kubera urabona ni hafi y'amazu y'abantu kandi n'indwara zica ziba nyinshi cyane kandi tukaguma tunukirwa cyane hari n'igihe tuyugaranira mu mazu n'amadirishya tukugara
inzu tuguma twugaye nturi buhe kazi umushitsi aje agenda yanukiwe hagezere nk'iyo masaha ya saa sita kugeza saa kumi nturonka n'amazi woha umuntu urumva uranukirwa hamwe wewe wenyine wumva isoni ryo kumva uwo hakazi umushitsi ubu twahise ngo kutaho umushitsi karibu
abantu ubu hageze kuri stade abana bafatwa n'indwara kuri po bakavyimba utuntu tw'uduhere n'udukoko tuzi umwanya wa premier beko barabisesa
musiniri yarara ryari kwinga kuko haramaze abantu
oya ntirikenewe na gatoye urumva bari kuramu bantu bakareganukana mu bantu urumva gatari ibintu byumvikana
mu gihe harabahaba bavuga ko babangamiwe n'iyo micafu harabazivugiriza mu gifunsi na bakenyezi hamwe n'ugwaruka baza kunobagura bimwe mu bisigazwa by'ibifungurwa n'amakara bakavuga ko ivyo bakura muri iyo yarara bibabeshejeho kukubura ikindi bokora
tugo tarondera amakara kugira ngo turonke ico tujye na kandi kazi dufise
none ko ari mu mucafu ari bicafu biza ngaha ntabwo mufite ku magara ya
oya ko tuzatwara imenyere
Mutiye ko mushobora kugwa ringwa?
Harige bamwe baza ndo bashya nkibikaye bikabatemagwa ariko ntituhaheba.
Kubera iki mutaheba?
Ba ntandi dufite ubuzima.
Ababa muri quartier Gisyo ndibashima iyo ngingo yo kuzana iyo yarara mu gace gasanzwe kabamwe abantu. Icyo bifuza nuko iyo yarara yo kwimurirwa handi. Ako kamo bagateye nyuma y'indwi imwe gusa umuhuza w'abarundi yishikiye aho mu Gisyo aherekejwe n'abajejwe intwaro muri meri ya Bujumbura kwirabira uko ibintu byifashe. Umushinga mateka Edouard Uwimana yari yaremesheje ababaho muri quartier Gisyo.
Cyambere cyo nuko nkuko numukuru w'igisagara cha Bujumbura bivuze ngaha nifata kibanza. Cyumvikana yuko bariko baragaragaza ishoka byose kugira ngo babitorere inyishu. Icyo twosaba nuko vyukuri byo byifata kibanza bikanyaruka.
Ubushikiranganje bw'ibidukikije buterwa ko kamo bubucishije ku muvugizi wabwo musanga hari kibanza cyo muri zone buterere aho mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Cubatsumwo amazu kandi icyari kigenewe iyo micafu Omeri niyo nkuru avuga ko kugira ico kibazo gitorogwa umuti ari uko amazu yubatswe muri ico kibanza agiye gusamburwa kugira iyo micafu ironka hije
ntazatangazwe n'abantu bavuga ati kuraho izinzu byihuta tuje tugenda rutera kamo cyane cyane abajejwe intwaro kuko aya mazu ntiyubakwa mu kirere ntiyubakwa mu ijoro n'abibakwa mu ijoro ntanu namwe hatafise abahatwara kandi turemeza neza kandi dukashima uko ubutegetsi butunganije rero muri make umuntu ntazatangare urupfansa namubwiye ko akura inzu yashize cyanye ko leta umubyeyi wa bose bamufashije bakayibomora mugabo amenye ko amande yo kwibomora azo yari hariho twovuga tuti rero nta kwirwa umuntu arabomorerwa hanyuma kare amande ikabuvuo cyawe onyine bafata ya mbere kugira ngo ngukorane zyabe
aho muri quartier Gisyo himuriwe iyo yarara hariho nsanzwe hari ko hatunganywa ibibanza byo kubaka mu mazu ya kijambere amamodokari azana iyo yarara ari sesa mu mabarabara mbere harimo n'irisigaje iminsi mikeyi ntiribere ikirengana ikibanza cyo kubuterere cyari kigenewe iyo yarara kidatunganijwe n'ingoga ababa mu Gisyo kwibarabara gindwi bashobora guta bakomoka kubera umunuko harangwa muri quartier Gisyo ya komine muha mu gisagara cha Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Chuti zizwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igenekerezo rya 27 kwezi kwa kane mwaka wa 2015 igenekerezo rya 27 kwezi kwa kane mwaka wa 2018 mu minsi ibiri itatu gusa muri ntunga myaka itatu izoba irumanye umunsi kuyundi umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi CNDD FDD ugenye perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza nka kandida mu matora mu 2015 uko kugenwa kwiwe rero kwavuzwe ko ibitari bike mbere gutuma n'abatari bake bahitamwo guhunga inyuma y'iyo myaka itatu iheze abahunze babayeho gutema kambi atandukanye mu rukurikirane rw'ibiganiro tuzobatunganiriza ku buzima bw'impunzi z'abarundi aho ziri mu makambi atandukanye uno munsi turahera kuba nabo bakobwa bavyariye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bahangane n'ibibazo bitandukanye bibahanze bashimye kuja mu mashirahamwe bariyunga umenyesha makuru ijwi rya Amerika Desire Hatungimana yaravuganye na bamwe muri bo baramubwira uko babayeho
abakobwa bavyariye muhira baba mwikambi ya Mahama bashika kuri 75 nayo bagize ishirahamwe dufatane munda. Iryo shirahamwe ryashinzwe kugira abo bavyariye iwabo baronke aho bahurira baganire ku bibazo bahura misi yose mu ntumbero yo kubitorera umuti. Urongoye iryo shirahamwe amenyesha ko intumbero nyamukuru mu gushinga iryo shirahamwe ari kugira nabo naho bahuye n'ingorane ntibihebure babone ko ubuzima bubandanya.
Icambere cyo cyabitumye kubera benshi mu bantu twabyariye iwacu benshi twari turi mu miryango ariko tutara kuryoherwa na guke dufise aho wicaye ukamenya uri wenyine ukamenya nta gaciro gifise umuntu wese yacaguca akakugaya akakubwira nabi aho wicaye utikirya areba ngo cyabyariye iwabo nta gaciro kigifise kiriwa cyicaye harya nyine bakagusebya ibintu bimwe. Tumaze kubibona ivyo bintu harimo nk'abakeya twagiye hamwe turiyumvira ati tubwiye bagenzi bacu tukaja hamwe tukaza turigishanya tubwirana nyine ku vyatubayeho ariko wasanga bamwe tuvuye mu bwigunge tukaryoherwa nk'abandi ko tugenda duhura tukaganira ku vyandi vyatubayeho hari usanga afise ibiremereye gusumba iby'ubundi kuko twese ntabwo tuba tunganya ibibazo naho tuba twaravyaye ubwo tugeze duhuye twese urabona ko twishimye mu maso dukeye.
Umwe mu bahurikiye muri iryo shirahamwe amenyesha ko bamaze kunguka ibintu byinshi kuva aho bahuriye hamwe nabo basangiye ibibazo.
Ishirahamwe ikintu rimaze kumarira kubera udufaranga duke duke tuva turatanga iyo ngwaje barangurana nk'amafaranga banguranye rero ukwezi guhetse nkabungukira 100,000 ndunguka tukagenda dufashanya ko hariho n'ukuntu ibyo twafashe ibyo twateze mu nkambi tugenda duhana mu tugurupe ugasanga inzara ko mbona icyo gihe ukwezi kuraheze ntashonje ntabuze icyo shobora guteka nubwo tuba ari dukeye ugasanga mbuye manka nk'iminsi mikeye kubera tuba dufite udufaranga dukeye uradandaza nk'udutomati cyangwa ukadandaza amavoka ugasanga muri icyo gihe urarose nk'amajyana 2 yo kugurira igisuguti umwana cyane cyane nicyo ritumariye kandi rigaragaza kudukuramo ibyiyumviro bibi mwose kuguma yigunze ugasanga turi hamwe rero turashobora gufashanya umwe wese agwaye bose bakaza kumugarukira ko.
Muri abakobwa bavyariye iwabo benshi muri bo bari abanyeshuri bakaba bavuga ko naho iryo shirahamwe ribafitiye akamaro hakiriho ingorane bataronka ingene bazitorera umuti na cyane cyane izijyanye no gusubira mu ishuri.
Intambamyi za mbere duhura hari wabyaye yarizanye acaba umuntu asigira umwana kandi n'umuntu nawe urose yovuga ati ndagusigarana umwana ucusanga akubwira ati unsana ikarama ry'umwana ateka kubera umwana na nyina batega ibingana tindarisigarane inzoze ndarimugaburira nibyo nzo gurisha nkuremye nk'umwana wawe ndamurere yabikwemerera nawe mukabyumvikana ari igihe urimuhaye naho nyina akamurera yamurera ukigukiga ari igihe n'ubundi utaranaheza n'umwaka akacusanga aramugusubije ngo vyamunaniye ngo nugaruke umwirerere ukaca usanga urabiciriye hagati uragarutse uramurera n'ubundi nawe yabyaye nyina yo mu miryango umuvyeyi we atemera kumusigarana na gato akubwira ati warinze umubyara mukumana umurere niwe wabona yakuze aho wamusiga mu bandi atarakina uzobona kugenda ku ishuri.
Ibyo bibazo by'abo bakobwa bavyariye iwabo benshi muri bo bari mu myaka ya 20 bamwe mu barongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bamenyesha ko bagiye kudodora ahashoboka hose kugira abashaka kwiga babafashe gusubira ku ishuri binashobotse baronderere imitahe bafise umwete wo gukora udukorwa tw'iterambere kugira nabo bumve ko naho bavyariye iwabo ubuzima utahagarariye aho nyene. Mwamenya ko naho iryo shirahamwe ubu rigizwe n'abantu 75 abo barigize bamenyesha ko abakobwa bavyariye iwabo Mahama atari abo gusa ahubwo ari benshi cyane bakizera ko n'abandi bakiriye mu bwigunge bazotinda bajijuka bakaja hamwe n'abandi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana arakoze cyane kuri iyo nkuru adushikirije. Mukanya turava dusozera ariko imbere ko duhana gahindukira no babwira ku ihiganwa rya Sekafa rihuza imirwirise inserukirabihugu y'abatenenzi imyaka 17 yo mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko niyo hagati ririko ribera mu Burundi rigeze mu gice ca kabiri cirangiza demi-finale mu rurimi rw'igifaransa kuri stade Muyinga mu Burundi. Kuno wa gatatu haza gutana mu mitwe imirwi inserukirabihugu vya Tanzania na Kenya kuri stade ya Gitega naho haza gukina imirwi bihugu ya Uganda na Somalia Urundi bwaravuyemo abakurikiranira hagufi umupira w'amaguru bavuga yuko kono Burundi butakirimo ari agahombo okanini nuko tuzaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere aho tuza kubabwira nivyo president w'Ufaransa Emmanuel Macron hazoba yavugiye mu namashinga mateka Amerika ziteze kwaza kuja yo mu masaha ari imbere gato Nadiane nahazwe mu isi ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi na engineer yamufaje muhinga bw'ivyuma twemitwifurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyu